Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti banywanye ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Mwabonye butandukana ni Thomas Kamirindo basuhuza. Mu Rwanda turimo turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora Voice of Muhabura. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Amashyirahamwe arenga 60 aharanira ubwisanzure n'uburenganzira bw'itangazamakuru n'ubwakiremwa muntu arasaba ko abanyamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu barekurwa bamaze umwaka muri gereza.
Ingendo ya leta y'ukubandanya itoteza abamenyesha makuru nta kindi ifasha iyo leta atari kubandanya yerekana ishusho mbi y'icyo gihugu mu makungu kanatsinda nta gihugu gisasirwa indava ngo nuko gitoteza agateka kazi na muntu na cyane cyane akamenyesha makuru.
Uyu ni umunyamakuru Alexandre Niyongeko, umuyobozi w'urugaga rw'abanyamakuru b'Abarundi ari mu buhungiro. Mu Rwanda ejo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro i Kigali rwasubukuye urubanza rwa Colonel Tom Byabagamba wahoze ari umugaba w'umutwe w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu aregwa icyaha cy'ubujura ariko aragihakana. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abakandida babiri bari ku isonga bahatanira umwanya wa perezida w'igihugu Donald Trump na Joe Biden baraye bakoze ikiganiro mpaka cyabo cya nyuma mbere y'amatora azaba mu minsi 11 iri imbere. Aya makuru n'ayandi yose twabateguriye ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi turayagezwaho na Aloise Bigirimana. Aloise, umwanya ni uwawe.
Urakoze Thomas. Inagondwa zikora iterabwoba zamuka muri Mozambique zaragabye igitero cy'iterabwoba. Muri Tanzania mu ndwi iheze hapfa abantu bataramenyekana igitigiri mu gihe icyo gihugu kiri mu bihe bishushe by'imyiyamamazo y'amatora. Izo ntagondwa zitirira idini rya Kiisilamu zatanga kugaba ibitero mu gice kigwiriyemwo Gaza mu buraruko bwa Mozambique mu 2017 umwaka wakurikiye baca batangaza ko bayoboka umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Mu kwezi kw'11 umwaka uheze igipolisi cya Tanzania cyavuze ko habaye igitero ku rubibe begetse ku barwanyi baturutse muri Mozambique. Intagondwa za Kiisilamu mu karere ka Afrika yo hagati ziyoboka umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu mu ndwi iheze zariyemereye ko zateye imutwara muri Tanzania hafi y'urubibe na Mozambique ku itariki ya 14 z'ukwezi kw'icumi. Iki gitero kuri Tanzania kije atandwi isigaye ngo ico gihugu cinjire mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashinga amateka ku munsi wa gatatu uza. Abashikiranganji b'imigenderanire b'ibihugu bya Azerbaijan na Armenia bazobonana umwe ukwiwe na mugenzi wabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo i Washington kuri uyu wa gatanu. Amerika yasabye izo mpande zibiri guhagarika imirwano no gusubira ku meza y'ibiganiro ku ntara bapfa ya Nagorno-Karabakh izwi ko yegukira Azerbaijan ariko itwarwa n'ubwoko bw'Abarmeniya. Amasezerano yo guhagarika imirwano Uburusiya bwafashijemwo mu ntango z'uku kwezi ntiyubahirijwe. Umukuru w'abayisilamu yatwara intara ya Damase muri Siriya yarishwe kuwa kane igihe bombe yari yatezwe mu modokari yiwe yasambuka mu gisagara cya Utsaya mu buraruko bushyira uburengero bw'umurwa mukuru. Itorokanzo ry'amakuru rya leta ya Siriya Sana ryavuze ko Adnan Afiyuni wo mu bwoko bw'abasunite yari azwi ko yegereye cyane perezida Bashar al-Assad. Ishirahamwe ryo muri Siriya ikurikirana iby'agateka kazi na muntu mu ntambara ryavuze ko uwo munyedini w'imyaka 63 y'amavuko yagize uruhara rukomeye mu guhuza abaroberi barwanira mu micungararo y'umurwa mukuru mu ntambara yamaze imyaka 9 mu gihugu. nta numwe ariyitirira ico gitero kuri uyo munye dini. Amakuru ava I Khartoum ni Yerusalemu avuga ko kuri wa kane intumwa za Israeli zagendeye Sudani kuganira kukunagura imigenderanire hagati y'ivyo bihugu inyuma yaho Amerika ifashirije Israeli kongera kunywana na Emira z'Abarabu zunze ubumwe na Bahrain. Urwo rugendo rw'umunsi umwe rwabaye kuwa gatatu rwatumye hanugwanugwa ko Israeli ishobora gushika ku masezerano y'amahoro na Sudani. Perezida Donald Trump ariko ararwana ngo yongere atorwe mu matora yo mu kwezi kw'icumi na kumwe itariki zitatu, ariko arihutisha amasezerano hagati ya Israeli hamwe n'ibindi bihugu by'Abarabu byamye bidacana uwaka. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo yavuze ku wa gatatu ko yizigiye ko Sudani ishobora vuba kwemera Israeli nk'igihugu cigenga. Muri Cote d'Ivoire abatavuga rumwe n'ubutegetsi ejo kuwa kane baranse ibyo leta yabemereye gukora kugira hagaruke ituze kandi bifatanye n'abandi mu myiyamamazo no kwitabira amatora ategekanijwe mu mpera z'uku kwezi. Maurice Kaku Gwikae umutegetsi agira kabiri mu mugambi ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi FDC yavuze ko bagihagaze ku guhamagarira abanyagihugu kugarariza ubutegetsi no gusaba amakungu kuza kubumvikanisha, ariko ntibaratangaza nimba bazokura abakandida babo mu ihiganwa.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Rwanda, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro I Kigali ejo rwasubukuye urubanza rwa Colonel Tom Byabagamba wigeze kuyobora umutwe w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu, ashinjwa ubujura ariko we ahakana iki cyaharegwa. Ejo yihamye umucamanza uyoboye urubanza amushinja ko abogamye. Mugenzi wacu Eric Bagira ubusa yakurikiranye iburanisha araduye inkuru irambuye.
Ubwihane bwa Colonel Tom Byabagamba ku mucamanza amushinja kubogama buje nyuma y'impaka ndende zagiye zigaragara ku ngingo nyinshi zitumvikanwaho n'ababuranyi bombi. Ku ruhande rwa Colonel Byabagamba n'abunganizi bo basabaga ko urubanza rwasubikwa, ariko ubushinjacyaha bwo busaba ko rukomeza. Ni urubanza rwatangiye rukerewe kubera ikoranabuhanga rya Skype ryabatengushye, kandi no mu iburanisha ryakunze kubatenguha. Mbere y'uko iburanisha ritangira, umunyamategeko wunganira Colonel Byabagamba Maitre Valerie Gakunzi Musore yasabye ko bafata umwanya muto bakabanza kugira ibyo bavuganaho kuko batari babonye umwanya wo kuvugana. Urukiko rwabahaye iminota 15. Umucamanza yibukije Colonel Byabagamba umwirondoro we ndetse n'icyaha cyo kwiba kurikiranyweho n'ubushinjacyaha. Tom Byabagamba yabwiye urukiko ko ari icyaha atemera. Ubwo mbere y'uko ubushinjacyaha buhabwa ijambo ngo basobanure imiterere y'ikirego cyabwo, uregwa yazamuye inzitizi y'ibura bubasha ry'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ko rudafite ububasha bwo kumuburanisha. Maitre Valerie Gakunzi Musore, umwe mu bamwunganira, yabwiye urukiko ko kuva Byabagamba yatangira kuburana mu rukiko rukuru rwa gisirikare no mu rukiko rw'ubujurire yambuwe amapeti ya gisirikare ariko kwatirukanwe mu gisirikare. Yavuze ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro nta bubasha na buke bufite bwo kuburanisha abasirikare. Yavuze ko inzitizi nk'iyi ishobora gutangirwa igihe cyari cyo cyose, ari nayo mpamvu bayitanze mbere y'iburanisha. Yisunze ingingo z'amategeko. Maitre Gakunzi yavuze ko inkiko zisanzwe ziburanisha abandi bantu zitaburanisha abasirikare. Yavuze ko nta teka rya Perezida wa Repubulika rimwirukana mu gisirikare cyoko akiri umusirikare mu ngabo z'u Rwanda. Ubushinjacyaha bwo bwavuze ko butemeranye na Colonel Byabagamba. Bwavuze ko imanza za mbere ziba zitaraciwe atari kuba ari mu rukiko rutari urwa gisirikare. Bwasobanuriye iyo rukiko ko urubanza rw'ubujurire rwabaye itegeko kuko rutajuririrwa, ari narwo rwategetse ko akuweho impeta za gisirikare zose. Ubushinjacyaha buvuga ko ku musirikare utagira ipeta bari umusivire. Buvuga ko mu ibazwa rye yemeye kubazwa nk'umusivire n'abanyamategeko be bazamuye inzitizi ngo bari bamwunganiye. Ku bushinjacyaha iyi nzitizi ni impamvu n'ubundi bakomeje gushyira ziri imbere mu gutinza urubanza bugasaba kurukiko rufata icyemezo ko rufite ububasha kuregwa rutari umusirikare ukamuburanisha. Maître Paul Ntarundi munyamategeko wa Colonel Byabagamba yavuze ko abasirikare bose bari mu gisirikare batagira ipeti kandi ko kumwambura ipeti akomeza kuba umusirikare, agasobanura ko iteka rya ministre ari ryo rivuga ko umusirikare kuwe mu ngabo z'igihugu kuba batarazamuye inzitizi Colonel Byabagamba bazwa yisunze ingingo z'amategeko. Maître Ntare yavuze ko inzitizi zamurirwa imbere y'urukiko itazamurirwa imbere y'ubushinjacyaha kandi bigakorerwaho urubanza ruba rugeze hose, uyari wo mwanya mwiza wo kubyibutsa urukiko. Ubushinjacyaha nabwo bwisunze inyigo z'amategeko bwabwiye urukiko ko habaho inkurikizi ku musirikare wambuwe amapeti, bwavuze ko uwo musirikare yakwa ipeti n'uburenganzira bwo kwamburwa kwambara ibimenyetso bifitanye isano naryo byose no kutagira umurimo mu gisirikare yakora mu ngabo z'u Rwanda, buvuga ko udafite umurimo mu ngabo z'u Rwanda batari umusirikare. Maître Valérie Gakunzi yikomye ubushinjacyaha ko busobanura amategeko uko atari mu gihe ngo bwagombye kubabwirinda kugenekereza, avuga ko mu gihe inkiko za mbere zamuhanaga byashobokaga ko ministeri y'ingabo yari bumenyeshe ko atakiri umusirikare. Yavuze ko kugeza ubu Colonel Byabagamba yiyumva nk'umusirikare udafite ipeti na rimwe. Umucamanza yihaye iminota 30 yo kujya kwiherera agasuzuma inzitizi yazamuwe na Colonel Byabagamba n'abamwunganira, ariko birashoboka ko inzitizi yamugoye kuko yafashe amasaha arenga abiri ayisuzuma. Mu cyemezo yafashe nyuma yo gusesengura imiburanire ku mpande zombi, umucamanza yanzuye ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rufite ububasha bwo kuburanisha Colonel Byabagamba. Yavuze ko iyi nzitizi y'ibura bubasha ry'urukiko nta shingiro ifite mu gihe yambuwe amapeti atakira umusirikare, kandi ngo icyaha cyo kwibaregwa yagikoze nyuma yo kwamburwa amapeti ya gisirikare. Yavuze kunyazwa amapeti ya gisirikare adashobora kubona umurimo uwo ari wo wose mu ngabo z'u Rwanda, yahise ategeka ko iburanisha rikomeza. Ubushinjacyaha bwari butangiye gusobanura imiterere y'ikirego cyabwo, buvuga ko iperereza ryatangiye kumukorwaho ku cyaha cyo gushaka gutoroka gereza ya gisirikare afungiwemo. Busobanura ko iryo perereza ryakomeje ariko bigaragara ko icyaha kitari cyakanogejwe, inzego zibishinzwe zikiburizwamo bituma atakiregwa. Buvuga ko bimwe mu byari bumufashe gutoroka habonetsemo telefone ngendanwa izwi nka smartphone cyangwa igezweho, kandi ko nta mufungwa wemerewe gutunga telefone, byumvikana ko yari yayibye. Ariko ikoranabuhanga ryagumye rigenda ribatenguha bya hato na hato ubwo hanze y'urukiko hari hategereje indi mbaga y'abashakaga kuburana, bamwe bicaye bararambirwa abandi barahagarara bararuha, bamwe bahigahitamo gutaha. Ku isaha ya saa kumi ziburi minota ibiri umucamanza asubukuye urubanza, abanyamategeko basabye urukiko isubika rubanza kuko biriwe bicaye kuri gereza Byabagamba afungiwemo bananiwe kandi babwiriwe, bakavuga ko byagorana ko baburana bananiwe haba mu bushobozi bw'umubiri ndetse n'ubw'ubwenge ntitwashobora kuburana. Uko niko Maître Paul Ntare yabwiye umucamanza. Ubushinjacyaha bwo bifuzaga ko urubanza rwakomeza bwumvikanisha ko byari bikiri mu masaha y'akazi. Umucamanza ategetse ko urubanza rukomeza amaze Colonel Byabagamba hasaba ijambo, avuga ko afite uburenganzira bwo kuburana yunganiwe. Yavuze ko kunganirwa bitavuze ko ari abanyamategeko bamwicaye iruhande gusa, ahubwo kuko bavuze ko bananiwe urukiko rwakwandika ko aburanishijwe atunganiwe. Umucamanza ati babikwandikiye. Icyaha cyo kwiba telefone ubushinjacyaha busobanura ko yayicomoye mu rukiko umunsi yari yaje gusomerwa mu rubanza rw'ubujurire. Umucamanza bishingira ku mvugo z'abatangabuhamya n'iza Byabagamba ubwe, ngo aho yavuze ko yacumuye telefone na sharijeri yayo nta mutima muba bifitemo, ubabaye ni ubandurugi nta bundi ubasha mfite uretse kwifashisha amategeko. Abanyunganira bavuze ikibazo bafite ndacyumva ndanakemera kuko nirirwanye nabo hano, sibo baregwa n'inge uregwa mwanyambuye uburenganzira nemererwa n'itegeko nshinga, kubera iyo mpamvu ndakwihanye ibindi tuzabireba nyuma. Uko niko Colonel Byabagamba yabwiye umucamanza akimara kwaka ijambo. Umucamanza nawe atazuyaje yahise asubika urubanza kugira ngo asuzumwe ubwihane bwe bwazamuwe na Colonel Byabagamba, bukazasuzumwa n'abafitiye ububasha munsi w'uburanisha ritaha nturamenyekana. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi abanyamakuru bane b'ikinyamakuru cyigenga Iwacu ejo bujuje neza neza umwaka mwibohero rikuru rya Bubanza. Sentare nkuru y'igihugu ya Bubanza yabakatiye gufungwa imyaka 2 n'igice. Bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu bafatanyije n'inyeshyamba. Mugenzi wacu Desire Hatungimana aratugezaho iyi nkuru.
Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mozenzi na Egide Hararimana bafatiwe mu ntara ya Bubanza igenekezo rya 2022 ukwezi kw'icumi mu mwaka w'2019. Bagirijwe gukorana n'imigwi igwana mu gihe ariko imbere yo kujaho i Bubanza babanje kubimenyesha abajejwe intwaro. Mu nyuma bahavuye binjizwa ibohero rikuru rya Bubanza ku rubanza baciriwe na Sentare Nkuru y'igihugu ya Bubanza. Bunguruje muri sentare isubiramwo imanza ya ntahangwa ariko naco yahinduye kuko igihano cyo gufungwa imyaka 2 n'igice Benihadabu yo muri yone y'amafaranga y'amarundi kuri umwumwe cagumyeho. Ifungwa ryabo ryaratangaje ryongera ribabaza abanonosoye umwuga wo kumenyesha amakuru aho bamenyesha ko atakosa ry'umwuga bakoze. Alexandre Niyungeko arongoye urunani rw'abamenyesha amakuru mu Burundi amenyesha ko aritotezwa rikorerwa abamenyesha amakuru mu kazi kabo agasaba ko barekugwa.
Ingendo ya leta yo kubandanya itoteza abamenyesha amakuru nta kindi ifasha iyo leta atari kubandanya yerekana ishusho mbi y'ico gihugu mu makungu kanatsinda nta gihugu gisasirwa indava ngo nuko gitoteza agateka kazi na muntu na cane cane akabamenyesha amakuru. Aba bamenyesha amakuru bagenzi bacu bamaze umwaka wose batotezwa atakindi bakoze atari umwuga wabo nta kindi byo byara atari uko ishusho y'igihugu iguma itosekara itosekazwa nabo ahubwo bo kwiyumviriye koko guteza imbere igihugu biciye mu kubahiriza agateka kazi na muntu mu kubahiriza umumwe wese mu kazi kiwe. Icyo kandi umuntu yovuga kuri uno munsi nuko twotera intege abamenyesha makuru bagenzi bacu burira ntigutera ku menshi umunsi ntahe yasubiza ijambo bazoheza nabo bambi kumutamana bambi kwizera kanatsinda barera.
Muri kino gihe hari abamenyesha makuru bari mu ibohero bazira akazi kabo. Alexandre Niyungeko asaba abandi bari ku kazi kudacika intege bagakora akazi bubahiriza amategeko agenga umwuga.
Kubamenyesha amakuru bari mu Burundi bakorera mu Burundi bakora mu bihe bitoroshe icyo umuntu yobabwira nuko bogira ati komera ku muheto. Twobagira ati komera ku muheto akazi dukora n'ugamba rukomeye ariko kandi icyo umuntu yovuga bokora ibishoboka kanatsinda umuntu abumenyesha amakuru kubera ariho. Icyo tubona nuko iyo leta ibyo ikora ishobora no kuzimanganya ubuzima bw'umuntu. Ibyo rero ntawoheza ngo abigireko barakora ibishoboka bakora ibishoboka bidashoboka navyo babibangire kuko nakarengo nta uhangana n'umuhamba.
Mu itangazo amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu ariyo Amnesty International, Human Rights Watch na Committee to Protect Journalists yasohoye kuri uno wa kane aho abamenyesha makuru Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mozenzi na Egide Hararimana barumanije umwaka bafunzwe yahavuye tegwa ko igikumu n'amashyirahamwe y'abaharanira agateka kazi na muntu n'ay'abamenyesha makuru ku isi arenga 60. Ayo mashyirahamwe asaba ko abo bamenyesha makuru barekugwa ubunyene kandi atakirinze gusabwa kuko bafunzwe bazira akazi kabo. Ayo mashyirahamwe amenyesha ko kugumiza abamenyesha makuru mu munyororo ku mvu zidafashe byerekana ko mu Burundi naho abatware bahindutse ko leta y'u Burundi itaraba ryiza abamenyesha makuru bigenga kandi ko itubahiriza ubwigenge bwo gushikiriza ikiri ku mutima. Ayo mashyirahamwe abona kandi ko kugumiza abamenyesha makuru mu ibihero ari ubutumwa bw'iterabwoba ku bandi bamenyesha makuru kugira ntibabandanye bakora umwuga wabo uko wanditse bikaba no guca kubiri n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ku bijyanye n'ubwigenge bwo gushikiriza ibyo umuntu agona be n'amasezerano mpuzamakungu Burundi bwateye igikumu. Kuri iryo rikugwa ry'abamenyesha makuru ririko rirasabwa n'amashyirahamwe atandukanye yaba yagateka kazi na muntu n'ay'abamenyesha makuru leta y'u Burundi kugeza ubu nta na kimwe irabivuga ko. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ikinyamakuru Iwacu gikoresha aba banyamakuru bane Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mozenzi na Egide Hararimana bamaze rero umwaka muri gereza hamwe n'amashyirahamwe arenga 60 aharanira ubwisanzure ubwigenge n'uburenganzira bw'itangazamakuru n'ubwakiremwa muntu barasaba ko aba banyamakuru barekurwa nk'uko Desiré Hatungimana amaze kubitubwira. Eloge Wilika neza we yaganiriye nabiri muri aya mashyirahamwe Reporters sans frontières na Amnesty International.
Uhereye ku ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira imbibi ya RSF kugeza ku muryango mpuzamahanga uharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch uciye kuri mugenzi wabo wa Amnesty International, bose basabaye kurwa ry'abanyamakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu. Avugana n'ijwi rya Amerika kuri telefone Arnaud Froger atwarira igisata cya Afrika muri RSF yavuze ko abakozi ba iwacu bafungiwe ubusa. Yongeye ko muri sentare byabonetse neza ko dosiye yabo yera. Niko gusaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ukoresha ububasha bwiwe akabarekura.
Ce 22 octobre 2020 marque un bien triste anniversaire pour la presse burundaise puisque ça fait
kuri tariki 2022 z'ukwezi kw'icumi no munsi w'isabukuru mubi ku byerekeye kumenyesha makuru mu Burundi, kuko haheze umwaka wose abamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu bafunzwe kandi nta munyamakuru mu Burundi yari bwamara ico gihe cyose mu buroko azira ubusa. Birateye akoba rero na cane cane ko president mushasha yatowe atana kimwe yakoze ngo arangize iyo politike mbi yo kuburabuza itangazamakuru mu Burundi. Iburabuzwa ryatanguye kuva kuri leta y'uwo yasubiriye. Iterabwoba rirakomeza, abamenyesha makuru baracafunzwe. Tukamusaba guha ikigongwe abo bamenyesha makuru, co bari kimenyetso ciza ku itangazamakuru ryo mu Burundi riri ku nkombe, ryasogerejwe riratotezwa n'uburi kiriko kuva mu ndyane zo mu mwaka w'ibihumbi 2015.
De répression constante depuis la crise de 2015.
Eka na Hassan Nicholson umushakashatsi ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda muri Amnesty International avuga ku kibanza cy'amenyesha makuru kitari mu ibohero. Ishyirahamwe n'andi menshi yari yandikiye President Ndayishimiye imbere y'uko yimikwa saba kubarekura co kimwe n'abahanira agateka ka kiremwa muntu bafunzwe mu gihugu ciwe. Umfaso niyemeza kubacitse intege ariko batazoreka gusemerera.
Koko turacitse intege kubona inyuma y'umwaka wose bahagaritswe abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bakiri mu ibohero. Ubuserukira leta nk'akarorero ntiyigeze yerekana ko abo bamenyesha makuru bo baravuganye n'abiswe abarobeli. Turadendibukiwe kubona ubusaba ubutungane atacu byashitse ko ariko nitizoreka kuguma tubisaba co kimwe n'iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu.
Frojana batigura ku bwigenge bw'itangazamakuru ari intango y'umurindi w'iterambere muri byose, agahamagarira umukuru w'igihugu kuvyitwararika.
Cette politique ne peut plus durer, elle n'est pas tenable, le Burundi a besoin d'une information de
iyo politique n'ishobora kuramba. Uburundi bukeneye inkuru zitomoye, abarundi nabo muri rusange barakeneye amakuru, kandi kugira ngo bishoboke nuko abanyamakuru bacidadira bakora umwuga neza badatinya ingaruka mbi. Ire kugwa ry'abanyamakuru ba iwacu nico gipimo. Ibinyamakuru byo mu Burundi bizoronka gahengwe nayo Burundi muri rusange butora koyoko. President mushasha afite ububasha bwo kwiyugurura no kwemera abaharanira agateka kazi na muntu n'ubwisanzure. Ni ngombwa ko aba banyamakuru bamaze umwaka bafungiwe ubusa barekurwa. No munza nukomeye mu minsi ya mbere ya president mushasha w'u Burundi.
Ni kwa komeza amenyesha Eloge Wilika neza ijwi rya Amerika.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu ahani ho amakuru y'akakanya ahumurije, ariko mube muretse kugenda mwumve ijambo ry'ibanze rya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abana bakabaka 300,000 muri Afurika y'umunsi w'ubutayu bwa Sahara bavukana indwara y'ubusembwa ku nsoro ntuku buri mwaka. Iyi ndwara ifata uturemangingo dukuza imitsi ijyana amaraso mu nsoro zitukura iyavana mu bice by'umubiri cyangwa ikavana umwuka mubi mu bindi bice by'umubiri iwujyana mu bihaha. Ni indwara itera uburibwe buhambaye kandi igashegesha ingingo n'ubwirinzi bw'umubiri w'umuntu. Brett Giroir ni impuguke mu buvuzi bw'indwara z'abana, akaba akora no muri serivisi z'ubuzima za Amerika. Iyi mpuguke ivuga ko iyi ndwara isenya ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu akiri muto, ku buryo abana batabona ubuvuzi bukwiye bitwa n'utudukoko mu buryo bwihuse. Mu bihugu bikennye n'ibifite amikoro aciriritse, 80% by'abana bafatwa n'ubu burwayi bapfa bataruzuza imyaka 5. Impuguke Giroir ivuga ko Amerika yahagurukiye kurwanya indwara kuko ari igikwira mu birabura bo muri Amerika. Ku rwego mpuzamahanga Amerika irakorana n'ibihugu nka Uganda yamaze gushyira ahagaragara gahunda yo kurwanya indwara imunginsoro ntuku. Impuguke Jirwari iravuga iti
It's a specific plan, it's fully costed. Ni
gahunda ya guverinoma ya Uganda yo kurwanya indwara ari ntagereranywa. Ni umugambi ufatika kandi amafaranga yabyo arahari. Bikorwa kimwe ku kindi, tuzi ikibanza n'igiheruka. Ni gahunda rwose y'ibindi bihugu byakugira. Iyi mpuguke Jirwari kandi ivuga ko ari gahunda yateguwe n'ubutegetsi bwa Uganda kubw'abaturage bayo. Yavuze iti
What Uganda did is it did a survey to understand, even within a country,
icyo Uganda yakoze ni isesengura hanarebwaho inzara yiganje cyane. Ni nk'impanuka z'uturemangingo, harebwa abatuye muri ibyo bice igaragaramo cyane n'uko igenda yiyongera. Iyi rero ni gahunda ihamye ishyira imbaraga nyinshi mu bice indwara izunga. Bizahera rero mu turere 75 nyuma bigezwa mu bindi. Uganda yemeye ko uburyo yakoresheje busangizwa ibindi bihugu byo ku mugabane. Uzagenda bukoreshwa hitawe ku baturage imico amikoro n'imibereho bya buri gihugu kandi ngo bizoroha nk'uko bivugwa n'impuguke Jirwari habanza gutegura gahunda intambwe ya kabiri ni ugushyira iyo gahunda mu bikorwa ariko tubirimo neza haba mu gutegura iyo gahunda no kuyishyira mu bikorwa
Iri ryari ijambo ry'ibanze rya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti banywanyi, mbashimiye cyane ko mwagumanye natwe, mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu yabari ikubizo chachu mugutangi chambo mubanya jihugu yo yabari ikubizo chachu radio ishi ya Amerika yabari ikubizo chachu radio ishi ya Amerika yo yabari ikubizo chachu.
Yeah, I'm going to go to the house.